nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turkumusi wakabiri nigenekezo cya 12 kigara mu mwaka w'2023 nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye kuri no wakabiri aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikinagi gitorora imaze iminsi mu bice bitandukanye by'igihugu riratangwa kugira ingaruka mbi mu buzima bw'abanyagihugu abaganiriye na radio Nzamba agateka kawe bemeza ko ivyankenerwa byose byadoze ibiciro ku rugero rurenze mu ntara hagati naho abafata ingendo baja mu zindi ntara ingendo zarahagaze mwishe hamwe parseme bagasaba ko leta yo kwihutira gufata ingingo zibereye kugira ngo itorere umuti ico kibazo cikena gigitoro muraza kubikukira mu ntango zano makuru. Abavyeyi barereye ku ishuri shingiro rya Nyabisindu muri komine n'intara ya Cankuzo basaba abarongoye indero mu ntara gufata mu minwe ikibazo c'uburongoye iryo shuri yagirizwa kuba agoba itaragiye inyuma y'ibirego bitandukanye byatanzwe ariko ntihagire ingingo n'imwe ifatwa. Abanyagihugu bo ku mutumba Gitaba ni muri komine n'intara ya Rutana basaba kwimbonera kurezehutse gusindikariza ubuzima umwigisha wo kwishura rya Buta hazokurikiranwa n'ubutungane aho n'inyuma yaho bafatiwe ariko bakarekugwa inyuma y'iminsi 3 kwitegeko rya buramatari w'intara ya Rutana. Amakuru twabateguriye saya gusa muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe amakuru twabateguriye turahereye kuri no nkuru cyo kumasonga abasirikare barundi baherutse kuva mu gihugu cya Kongo mu ntara ya Kivu mu raruko kuva kuri uyu wa kabiri ku mugoroba basubijwe imyambaro y'igisirikare cyo Burundi inyuma y'iminsi 3 bari bamaze mutubutura n'udupira tw'imbere abasirikare bakare bari mu makambi ya Muzinda mujejuru mudubugu no muri batayo police militaire. Iyo myambaro bayisubijwe inyuma y'inama umuyobozi w'inshikiraje rw'ibazo vya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu General Silas Ntigurirwa yagiranye n'abarongoye ibiro bikuru vya gisirikare hamwe n'ibisata bitandukanye byo mu biro bikuru vya gisirikare nkuko amakuru atangwa n'abasirikare avyemeza. Turabandanya n'amakuru twabateguriye bamwe banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ngo ntibabona ko bagiye kubaho kuko ibicuruzwa byose byankenerwa byaduze ibiciro kubera ikenagi gitoro. Ukwiyunguruza ukugura amakara yo gukinjika ni bimwe mu bibahanze cyane basaba leta gusubizaho ibigega by'intega bizoza by'igitoro. Tutega amatwi bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Nzamba agateka kabo.
Nuko mbi rero zirihutse zibonekeza n'ubungurutse abantu ubwiza Imana akakironka kuri makeni shakwitsa na kabiri cyangwa gatatu cyangwa imbere na kane igiciro yahora atwara ku bantu akagurira nko kuva muri viri ujya mu Kanyosha cyangwa kuva muri viri ujya mu Kamenge kuri taxi ubariha ibihumbi 20 kandi byaba ibihumbi hagati ya 5 n'8 no mu kuduga ruguru n'icyo kimwe baratubwire cyane navuga ko nko ku nk'ecu kuduga igitega byaba ibihumbi 30 kandi bahora bahagenda ku bihumbi 8 cyangwa 10.
Nta makara kiboneka mu bisaka asigara mu kibibuye n'amahora twahora tugura igihumbi ubu tuyagura hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 umufuka wahora ari ku bihumbi 35 ubu uvugwa hagati y'ibihumbi 90 n'ijana ni kuri yatego ntitubona ikigihugu cacu aho kiri ku kiraka n'aho kiri ku kiraka. Amatora yadusomera yambaye ngo biba ipfa kwikena ry'amahera y'agaciro kuri abo bahora bakita nabo bikora mu mahanga ngo ata mahera y'agaciro banki nkuru y'igihugu ibaronsa kubera ngo atayahari.
Kera hari ibitega bibiga vy'intega bizoza vy'igitoro bikora ko iyo bikenye ubure ngo nta bikihari. Turasaba leta rero ko yobisubizaho kugira ico gitoro gisubire kuboneka neza n'ahandi turahonye kuko igitoro gituma ubuzima bw'igihugu buhagarara.
ubwo bukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence canke mazuto burahagaritse umutima abanyagihugu mu ntara ya Muyinga bafata ingendo zitandukanye bagenda mu zindi ntara z'igihugu n'iyindi mihingo guhera kuri uyu wa mbere mu gatondo ka kare mu ngendo nyinshi zitazira musizija ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abashika ibice 90% ntibaronse uko biyunguruza abashoferi b'imodoka ntoyi zikora taxi ntibavyoroheje kuko nabo baciye bikika mukiza mu kuduza ibiciro vyitike bongera ko amafaranga ari hagati y'5,000 n'5,100 reka inkuru tuyibaze Olivier Gakimu.
Iryo kena ry'igitoro rimaze igihe mu ntara ya Muyinga nk'uko amakuru dukura muri iyo ntara bivuga haraheze inzwi zibiri atagitoro kirangwa ku mastasiyo 6 yo muri iyo ntara ingenzi nyinshi zifuza kuja ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ziriwe zijumarariwe kuva mu gatondo ko kuri uyu wa mbere zibura iyo zija n'iyo ziva kubera atamodoka zo kubunguruza zabonetse. Iyo ngorane no kuri uyu wa kabiri ikaba yabandanyije nk'uko amakuru Radio Inzamba yaronse aho mu ntara ya Muyinga vyemeza no kubandi bafata ingendo baja ku mugwa mukuru wa politiki Gitega canke Ngozi ingorane nk'izo nyene kuko nahe imodoka ntonto zunguruza abantu zerekeza muri ivyo bice vy'ibihugu ziboneka abashoferi ntibavyorosha kuko badugije igiciro co kwiyunguruza nk'uko uyu munyagihugu abisigura.
Tuna shitenga tegerera imodoka igihe saa 12 zo mu gatondo manuka i Bujumbura ngiye kuraba umuganga kubera nkitswe n'amagara mugabo ntitakunze kumva nga kubera ta modoka n'imwe yariho kubera ubukene bw'amazutu urabona ko nabitwa ngo baja hafi aba baja i Gitega canke abaja i Ngozi nabo nyene babuze imodoka kubera ko abashoferi bace bigira akagarama Rukanda bakavuga yuko kuva Muyinga uje Gitega ari 20,000 reka no kuja Ingozi abantu bahora bariha 10,000 n'ubuhuye bariko babaka 20,000.
Abanyagihugu basaba leta kuva mu gacerere ngo ishire ahabona ingorane zifatiye ku bukene bw'igitoro yongere ishireho umugwi w'ibiganiro vyohuza abantu bafite ijambo mu bibazo bijanye n'ubutunzi kugira iyo ngorane itoregwe inyishu.
Olivier Gakima arakenuye leta ngo iteza gukora ibishoboka byose kugira itore inyishu kibazo c'ikene cy'igitoro mu kurondera uburyo n'abakora muri ico gisata babifitiye ubushobozi. Ivyo bisabwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi akaba n'irongwishira hamwe Parseme. Ariko Faustin Ndikumana akagabisha ko akageso k'ibiturire na nkunzi katavuye muri ico gisata no mu gihugu ico kibazo kizohava kitava mu nzira tumutegeyo.
Ubwa mbere wo leta yogerageza ikaranga ico twokwita kurangwe ne bivuga n'abafasha Burundi bagafasha canke bakakangurane yihuta kugira amafaranga y'agaciro asigaye ari ku 2,000 beze dushanje ari ku 2,000 bihinduke n'imiburi iburi bayishikane ku meza 2-3 amafaranga y'agaciro akingiwe abo kajagari bayashizemo mu kuyajera bose abantu batoro ko bashatse bitwaje igikenye izi amamisa kuma aja hanze abantu baja hanze bategetse agabanywe gose gose kuburyo amahera kingirwa agakora icagenewe kandi bita kwa litrobi strategike nk'ibi byo nyine by'amakarbira n'imiti ikigira gatatu nuko boca bo bashiraho iziri kwida provisionema no kuvuga ingene igitoro cinjira bagashyiramo abandi bantu 3 canke 4 bakaruswa amafaranga y'agaciro babishoboye se na logistiki kwiye baba abanyamahanga babishoboye muri aka karere bakaza ibyo gushaka guha abantu kubera ari ibyo batanza nk'ibemeye guha umutegetsi kanaka bamushizemwo biteye isoni n'akaja bikadushikana ngaha bigahagarara. Hanyuma ikindi ni uko bose baba bakaza ati kuduha provisionema bakavuga bati mbega igiciro gihari kingana gute uravye kugira igitoro gishike ngaha bakavyiga neza n'abagira bacinjize kugira nikiduge cyane kandi mugabo gishobora no gushimisha uriko arinjiza igitoro. Hanyuma hagacaba rero reforme zishasha zo kugwanya ibintu by'intwari kabere by'ubusuba byiraye bituma Burundi butakizegwa umengo n'igihugu itazi gutunganya ivyacu basanga abantu bashaka kwinjira n'amafaranga abarundi nabo bogerageza gira gestion rationnelle nyene ibihe bigoye abantu bakaraba amadepense none financiere bakaraba nyene umwese yo kwifata agahe bidakenewe cyane mugabo dusaba ko leta rero yogerageza ikagifata inyishu icyo cyo kagifata gira icyo cyayo kugira byo mu nzira kuko ingaruka ziriko ziraba mbi cyane haba ku biciro haba no ku buzima bwa misi yose bw'abarundi gusa n'umucumengo bwahagaze.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya abavyeyi barereye ku ishuri shingiro rya Nyabisindo muri komine n'intara ya Cankuzo barabazwa nuko abarongoye indero muri iyo ntara atatu bariko barakora mu guhana urongoye iryo shuri yagirizwa ko yoba ashurashuza abana biga kuri iryo shuri bamwe mu bavyeyi barituye ubuyobozi bw'indero haba muri komine canke mu ntara kuvyashikiye abana babo ariko bagatangazwa nuko atangiwe n'imwe uwo muyobozi muri kino gihe arigira afatirwa akabatonda ku kazi ukuri kwamye Deki nkuru tuyibaze Edi Claude Nahazo
Abavyeyi barereye kuri iryo shure bagiriza umuyobozi waryo gukorera ubushurashuzi abana babigeme biga kuri iryo shuri ariko bakababazwa nuko ico kibazo bamaze kugitura abakuru b'indero muri komine acankuzo ariko ataco baragikora ko nkuko tubibwirwa numwe muri abo bavyeyi
Cyamenyekanye igihe umwana yari yagiye abavyeyi umuvyeyi nawe akaragenda bagenda bajyanye n'umwana bakaraba deseye deseye abakiye arumviriza niho yaca ajyana n'umukonseye wiwe deseye aho yisangira imana ya kristo akaragenda baja kuri iryo shuri gutohoza ibyo bintu basasanga ibyo bintu nibyo ijo na kwijana byarabaye igitangaje kandi kibabaje ni ukuntu uwo mudirekiteri yagumye akora akazi neza atakwikeka n'ikintu na kimwe
abavyeyi bavuga ko batumva ingene uwo muyobozi w'iryo shure atarahanwa kandi ibimwagira vyaragaragaye bagasaba abategetsi bo hejuru babijejwe gufata ico kibazo mu minwe
abavyeyi rero barabaza niyo nifate kuko ayo bimenyekanye ari guca ahanwa kandi agasohoza mu buyobozi ahubwo agashinga urubanza n'amasenyari abavyeyi rero barasaba yuko inzego zo hejuru zofata ico kibazo mu minwe agasubirira inzego z'intara zuzaranane kugira ngo ico caha gihanwe n'amategeko
kuri ivyo bibazo vyose vy'abavyeyi uruganda rwa radio inzamba gateka kawe twarondeye umuyobozi w'iryo shure yagirizwa co kimwe n'umuyobozi w'indero muri komine ya Cankuzo Beatrice Akizimana ariko ntitwashoboye kubaronka
Edi Claude Nazwe arakenuye abandi basaba ubutungane n'abanyagihugu ku mutumba gitaba ni muri komine ntara ya Rutana basaba ubutungane kumwigisha wo ku ishure ry'Ibuta ni muri komine Rutana nyene yasinzikajwe ubuzima no rwaruka rw'imbonera kuri za CNDD-FDD zo ku mutumba gitaba ari nago rwamusinzikajwe ubuzima bakaba barahagaritswe ku ico caha ariko mu nyuma y'iminsi itatu bakaba baciye bari kugwa ku itegeko rya Buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana
nkuko bivugwa na bamwe mu babanyi b'umwigisha azwi ku itazirano rya Benoit byose ngo byatanguye ku munsi wa mungu igenekezo rya gatatu kigarama igihe cy'isaha zibiri nijoro ngo uwo mwigisha wo ku ishuri rya komine Buta riri muri zone Gitaba muri komine Rutana yarahohotewe n'abanywanyi ba CNDD-FDD ku biro vya zone Gitaba abo nabo akaba ari mukuru w'umugambwe kuri uwo mutumba Gitaba yitwa Mfuranzima uwutwara imbonera kuri azwi ku itazirano rya Claver ari kumwe n'uburongoye umutumba Gitaba Nyinamira Damien uwo mwigisha akaba yarakubiswe bamusigaye yataye ubwenge nk'uko bibandanya bivugwa n'ababanyi biwe aho bose ngo bakubagura bamwagiriza ko bigeze kumusahura amafaranga ibihumbi 50 maze arabashengeza baraheza barayasubiza aho bakamwagiriza ko yamaramaje inzego ntivyatevye Claver atwara imbonera kure yahavuye ahagarikwa n'igipolisi bukeye ku munsi wa mbere abandi ariko baca barinyegeza umukuru w'umutumba Gitaba Nyinamira Damien nawene yahavuye nawene ahagarikwa arafungwa ariko gitangaje ku munsi wa kane uheze igerekezo ryanzwe Kigarama baciye barekugwa ku itegeko rya Buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga aho yasiguye ko abagwaniye igihugu ngo ntibashobora gufungwa abo barekuwe ubu bakaguma bigamba ku muryango w'uwo mwigisha ko ari ntakogwako abo banyagihugu basaba ko iyo nyifato ya Buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga yokosogwa n'abamukurira tubamenyesha ko ivyo byose byakozwe uko mu gihe na Buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga yigeze guhohotera umudandaza wo kumugwa mukuru w'intara arongoye ari kumwe n'uwararongoye iperereza muri iyo ntara uwo mudandaza n'ubu akabagendera kuri Beki ico gihe urongoye iperereza yaciye akugwa mu mabanga ariko Buramatari Olivier Nibitanga akaba atakuma kumwe kwa sanzwe ari inshuti y'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yamubereye umuhagarikizi ku bugeni urubanza rumukurikirana kuri iryo hohoterwa ariko rukaba ruri muri sentare nayo imyuzwa naho bavuga ko atacizere ko ruzocibwa uruganda rwa hajenza magateka kawe ntituraka kuri telefone yaba Olivier Nibitanga arongoye intara ya Rutana co kimwe n'abajejwe ubutungane muri iyo ntara
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye kuri iyo nkuru ivugwa hariya inkoma ku gitabo muri komine Rutana. Duce dusuzera ko amakuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri. Nshimire mwese mwari muduteze yompi, nshimire n'abagenzanje mwese ku ruhare yagize kuri ano makuru. Bonfisi Niyongere nayo ko ndabashikiza, ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.